Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com, kuri Facebook ni kuri VOA Radio yacu. Mwiriwe neza nshuti muduteza matwi. Ni Edir Gwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze muri iki kiganiro kihariye ku matora ya kamarampaka mu Burundi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko narimaze kubibabwira. Iki kiganiro cyanone ni ikiganiro kihariye ku matora ya kamarampaka ku itegeko nshinga mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi batuye mu Burundi no mu mahanga kuri uyu wa kane bari mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aho yatoroye ku musozi wa Buye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, yashimiye abarundi bose bitabiriye amatora. Yongera avuga ko yizeye ko ibizayavamo nta bibazo bizatera nk'uko byabaye mu bihe bitandukanye mu mateka y'u Burundi. Agatorwasa we uyobora urunani Amizero y'Abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa, we yavuze ko bigoye ko ibizava muri ayo matora byizerwa kuko kubwiwe hari abategetswe icyo batora. Ijwi rya Amerika ryohereje abanyamakuru baryo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakurikirane hafi uko ayo matora agenda. Uko tuvugana ubu ngubu, itora ryahagaze mu gihugu cy'u Burundi kuko ryatangiye saa 12 rikaba ryagombaga kurangira saa 10 zuzuye ku isaha y'i Bujumbura mu Burundi. Dufite kandi n'abanyamakuru bacu bagiye muri za ambasade zitandukanye z'u Burundi mu gihugu cya Kenya ndetse no mu gihugu cya Tanzania, nabo baraza kutubwira uko byifashe aho bagiye. Ariko reka duhere mu ntara ya Ngozi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatoreye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse, wiriwe neza. Uri Ingozi ahatoreye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ushobora kutubwira muri make yahageze ryari, amaze gutora hari icyo yavuze, ese umwuka wari umeze gute aho ngaho muri komine Mwumba?
Yahageze igisaha 12:40 hariya Imwumba ku mutumba Ibuye, ku mutumba Buye. Nako rero muvyabwiye abamenyesha makuru yaje gutora nuko yashimiye ubwa mbere na mbere abanyagihugu ingene bitavye ayo matora, ati yobwizwa shingiro n'ibwirizwa rikuru ry'igihugu, ati rero ko umuntu yogemeye akayakana ko ari byiza ko abanyagihugu ubwabo bagira ico bashikirije. Nayo ku bijanye nuko ayo matora yohabwa ivyavuyemwo vyohava bitemezwa n'impande zose, yagize ati ivyo twabirengaye si demokrasi, afatiye ingene inyamamazo yo kwemeza canke guhakana ubwirizwa shingiro yagenze, akavuga ati yuko yizeye yuko bizokwemezwa ivyavuye amatora, nayo kutazovyemera nawe ko azwara uburenganzira bwiwe.
Ibyo ari byo byose nk'umukuru w'igihugu niwe uri ku isonga mu baharanira ko batora yego, ese hari icyizere yagaragarije abanyamakuru cyangwa se abari bari aho ko bafite icyizere cyo gutsinda?
Oya, nta birebire yabivuze ko gusa abanyagihugu bari ngaho twagiye turabaza ubona nyine ko banezerejwe no kuza kwemeza cyangwa guhakana ibyizwa shingiro, ndetse benshi muri bo bagiye batubwira ibyiza baribonyemo ku musozi Buye.
Hanyuma se byari byifashe gute kuko akenshi aho umukuru w'igihugu agiye umutekano ibyo ari byo byose uba wakajijwe. Muri iyi minsi hari n'amakuru menshi tumaze iminsi twumva yuko hari bamwe bahohoterwa kubera ko bigisha. Oya, umutekano wari wifashe gute Fidelite
ku mutumba Abuye? Nkuko twayibonye hariho abasirikare, abapolisi, hariho abantu bo ku rwego rwa seni mu rwego rwa komine, abanyagihugu bari batonze ku murongo umukuru w'igihugu aho yatoreye mu kugira ngo umuntu ashike yabanza gusakwa kugira ngo yabe atabigwanisho afise, ariko mu nyuma heze gutora bajya basaka baciye bagenda. muri makije twovuga nuko abanyagihugu basise kare cyane ku buryo n'umukuru w'umutumba Buye yatwemeje yuko bamwe batangiye gutondiye isaha 9 z'ijoro n'uvuga ko hari hakiri mu ijoro ntibwari bwace mu gihe ibiro by'itora byari kugurura igitsa 12.
Mu bijyanye n'ubwitabire abantu wabonye baje ari benshi, abashinzwe amatora bavuze iki ku bijyanye n'ubwitabire?
Haba ku mutumba Buye cyangwa mu byegwa cyangwa ngaha mu gisagara Ingozi aho twagiye turaca, byaboneka ko mu gatondo ka kare imirongo yari miremire, ariko uko amasaha yagenda arigije imbere niko abanyagihugu bagenda baragabanuka, ku buryo ho mu gisagara cya Ngozi hoho aho twagiye turaca nk'igihe cy'isaha 7 wasanga ibiro by'itora bigaragara, ahenshi ugasanga hasigaye nk'abantu 50, kandi ugasanga hasigaye nk'abantu bari hagati ya 70 na 60, hari n'ahandi bakubwira yuko bahejeje.
Fidelite ishatse kuri iyi saha tuvugana amatora yarangiye, harakurikira iki?
Muri uno mwaka turimo turavugana ndi ku ishure shingiro rya Ngozi ya kabiri. Aha muri uno mwanya hariho ibiro bimwe batanguye kugurura, batanguye guharura ibyavuye amatora ndetse n'umuryango urugaye ko jendi hanze, ariko ibindi biro by'itora bigera ku 12 bisigaye ndabese hariho bimwe bishya kuri 3-4 bamaze gutangura guharura, ariko abandi hamwe hamwe bakiri hanze.
Hari abanyagihugu mushobora kuba muri kumwe waduha tukavugana nabo bakatubwira nabo uko iki gikorwa cyagenze n'akamaro kibafitiye?
Abo twavugana, abo twari twateguye bahavuye bagenda, uwo nyepolitike twari kumwe mu ndorerezi ahejya kwinjira mu biro guharura, uno mwanya ntawe turi kumwe.
Fidelite ishatse komeza udukurikirane hafi ayo makuru, turagushimiye cyane, ugira umunsi mwiza. Uwo ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse, yakurikiranye igikorwa cy'amatora aho umukuru w'igihugu yatoreye, aho ni ku musozi wa Buye, komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Aho nyine mu ntara ya Ngozi ni naho agatorwa sa uyoboye urunani Amizero y'Abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa yatoreye ku musozi wa Kiri, aho ni muri komine Kiremba. Nawe mu ntara ya Ngozi kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika wakurikiranye icyo gikorwa, Jean Bosco Ndarurinze, wiriwe neza.
Niriwe cyane Edi.
Uri hehe ubu tuvugana?
Ego no kaga, navuye ku mutumba wa Kiri ubungeze aho bita ku masanganzira, n'abantu bahurira amakomine ya Gashoho yo mu ntara ya Muyinga, komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, ni hafi kandi ya komine ya Vumbi iri mu ntara ya Kirundo.
Aho ni naho hatoreye bwana agatorwa suyoboye urunani Amizero y'Abarundi, siko bimeze?
Ego agatorwa yatoreye ku mutumba Kiri, niho asanzwe avuka, ni umutumba uri ku birometero bishika nka 6 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba, ni nko ku birometero birenga 20 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi.
Rwasa yahageze ryari, hari icyo yavuze amaze gutora?
Ego yahageze nk'igihe cy'isaha 4, igihe yahashika abatoreye kuri uwo mutumba nka benshi bari bazinutse cyane basa n'abahejeje gutora. Icyo yashitse akora ubwa mbere agendeye aratora yagiye gutora, aragendera utuzu dutandukanye bariko baratoreramo, araganira n'abariko barafasha icyo gikorwa cyo gutora, aranaganira n'indorerezi zari zihari, mu nyuma araheza agashyikiriza ikiganiro abamenyeshamakuru bari bahari. Bimwe mu byo yavuze, we yavuze yuko kuva ejo ku mugoroba abanywanyi biwe bateguye kugira ngo bajye gufasha kurorera icyo gikorwa. Yavuze yuko bakiri bwigeze boroherezwa mu ntara zitandukanye, ndetse akaba yavuze yuko hari n'umwe wiwe yoba yishwe nk'uko yabivuze muri komine ya Mwongi.
Muri rusange umutekano wari wifashe ute? Ese ubwitabire bwo bwari bumeze gute?
Ego twashoboye guca haba aho bita imusasa, benshi bazi ku izina rya Masanganzira canke ahitwa Zaragembera, ndetse gushika Kiri n'ahandi twaciye ku mugwa mukuru wa komine, umutekano wari ucungerewe neza cyane. Hari abasirikare, hatari abasirikare, hari abapolisi, abanyagihugu nabo bari bazinze agaturuturu ahenshi gutora, batonze imirongo miremire ku buryo bw'uko mu masaha ya saa 5 saa 6 imirongo yasa nirikiraga abantu kanka bose basa nk'abagiye gutora
kuri rwasa se yabayigeze ababwira amahirwe biha mu bijyanye n'ibizava muri aya matora
ego twagerageje kumubaza ico bayiteze hanini we ya meze nk'ubangira bwati utunenge twuba tubiko turibonekeza dutuma umuntu bunyene atacho ashobora kuvuga yavuze ko ikinini ico arindira we arindire kuraba ibiheza bikavamwo kukavuga ati nitwasanga abatoye basumba abiyandikishije canke ari bakeya cyane tuzoheza tugire ico dufikirije dufatiye kuri ibyo
utwo tunenge ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo umurwise ni utunganya amatora ubivugaho hanyuma Prosper Ntahorwamiye uvugira uwo mugwi yishura ko atamakuru nta makuru yaha radio yahagaritswe gusa twakwibutsa bwana Prosper Ntahorwamiye ko radio ijwi rya Amerika n'abanyamakuru bayo bemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi icyahagaritswe ari FM ha bwana nako Jean Bosco ndarurinze igikorwa cy'amatora cyarangiye ubu ngubu ahuri n'iki kirimo gukorwa
ego ubu aho twakiye mu kanya nkaho se abariko bitegurira guhabura ni ukuvuga aba indorerezi n'abariko baratunganya amatora ubu bari mu gikorwa cyo guharanira ngo barabe ikiza kuva muri ayo matora ikiza kuva mu rubanza abanyagihugu bonyene baza guca nk'uko bashyizwe imbere cyangwa hagati ya ego na oya
ese waba washoboye kuvugana na zimwe mu ndorerezi zikurikirana ayo matora dore ko amakuru dufite nta ndorerezi zavuye mu bihugu byo hanze zemerewe kuza gukurikirana ayo matora hari aho mwavuganye ese hari icyo bakubwiye
ego edi kubera akoreye n'ahantu hatoroshye kugenda n'indorerezi wabona ko zihaca zinyaruka abenshi rero nta mwanya twashoboye kuronka kugira ngo tuvugane kuko bahaca ntitwashobora kwahurira kugira ngo tugire icyo tuvuganye
hanyuma se indorerezi zihagarariye tuvuge abashyigikiye oya cyangwa se yego zose zirahari izo mpande zombi zirahagarariwe muri ayo matora
hamwe haraboneka indorerezi nka hose aho twakiye zari zihari ariko kubwazo igihe twahaca bavuga ko ibintu muri ako kanya biriko biragenda neza ariko ku ruhande rw'abashyigikiye oya bavuga bati hari abariko baratora bakoze utu resepise ni ukuvuga udupapuro dutoya baha imbere y'uko baronka amakarata utwere bavuga bati nta kimenyetso badushyirako akaba yaramwe mu makenga
Jean Bosco ndarurinze komeza ukurikirane hafi ayo makuru nitugukenera turongera tuguhamagare urakoze cyane
ariko Edi gatoya Edi
ndakumva
turi kumwe n'umunyagihugu kumbure sinzi ko ari ico wo mubaza
yego mume
aro
mwiriwe neza
amahoro mwiriwe cyane
witwa nde
jebanye tawize imana Jacques Claude
uyu munsi watoye
ego je natoye ebana nkabamvuka mu ntara ya Muyinga ni gashoho ebana nkaba natereye ku mutumba wa Muyange je nabonye ko amatora yagenze neza ntangora ne kuri za habaye nabona ebana nabari babijejwe nyene ubwiye nyene bakwakira bakakubwira ati cangana ndanye ebana bakatabaguha nyene hagitorera ko nyene kuri rwa papuro rwa ego nawo yahasiga nyene nyine naho wacimenye naho byica wikore
ntabanga ushobora kuvuga icyo watoye
oya urashoye nyine uravuga ati nyine nawe ubuzi kuzita gutora nyine nawe nibanga ry'iwawe
hanyuma kuri wowe iri tegeko nshinga hari ibitekerezo urifiteho aricyo uwumva wabwira bumva radijwi rya Amerika nk'impamvu nyamukuru yatumye uhaguruka ngo ujye gutora
ngiye gutora
cyatumye impamvu nkuru wowe yatumye ufata icyo cyemezo cyo guhaguruka ukajya gutora
nakoza gutora ibwirizo washingiye yego
wararyigishijwe
bana baratwigishije nyine turavuga ati kweri nta ngorane ati tuzaheza dukurikiza ibyo nyine nk'uko abandi bazaba babikurikije
noneho ni ukuvuga ko ukurikira ibyo abandi bakora
noya gusa ukurikira kuko abandi baba ariko barakwigisha aho kavuga ati jewe nanjye naza gutora ndomenye ibyo nzotora ibana kuko abari bangaji wawo kuko nta muntu abikwinjiza ngo ko uraheze nyiruka avuga ati je ntangorane
ariko nk'ikintu cyagukoze ku mutima wumva kiguha imbaraga zo kuzinduka ngo uje gutora ni nk'iki
uraheze nyiruka kitorera nyene umuntu nyene azogutwara neza atangorane
urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza
yego namwe bwa murakoze cyane
nsubizo umunyamakuru wacu
Hello.
Jambo Skonda Rurinze urakoze cyane kandi komeza ukurikirana uko ibintu bigenda nitugukenera turongera tuguhamagara.
Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga. Uyu munsi twagihariye amatora ya kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi. Reka tuve mu ntara ya Ngozi tunyarukire mu murwa mukuru Bujumbura turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana wiriwe neza.
Mwiriwe.
Mu gisagara byifashe gute?
Mugitagara vifashe neza kuko henshi ubu bariko bararangiza bakira umuntu umumwe yarasigaye kugira batangure igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora ya kamaramaka
ariko hashize iminota 16 amatora nyirizina ahagaze
Ego nkaho mvuye kuri Ecofo Kinindo bariko barakira umuntu wanyuma kugira barabe hose ko baheze hanyuma bace batangura guharura no kuvuga yuko abakiri ku mabiro abakiri mu bibanza ntibasubiza inyuma ahubwo barabakira baheze niho baca batangura guharura
Muri rusange mu mujyi wa Bujumbura igikorwa nyirizina cyagenze gute
Muri rusange igikorwa cyatanguye neza kuko imirongo yari miremire mu gitondo mbere batanguye kuba ari benshi ibiro bitarugurwa bariko barabishyiraho ariko bigenda biragabanuka mu mwanya ariko naho byariko bigenda neza ari ibibazo byagiye biraboneka cyane ni nk'abantu biyandikishije ruguru benshi usanga bakorera mu gisagara cya Bujumbura bazanye amakarata yabo kugira baje gutora ariko bakaba batabemereye bababwira bati subira iyo mwahora na cyane cyane nk'abakozi bo mu nzu n'abavuye nko mu karitsiye iyo kumutanga bakaza nko mu Kinindo cyangwa mu Kibenga bakagenda mu Cyarama wasanga batabemerera bababwira bati fata imiduga mugende aho hantu mwiyandikishije mutore ivyo rero bikaba byababaje kuko bavuga bati twari gutorera hariho kuko twebwe tupigaba turi ku kazi turiko turondera ubuzima
hanyuma se abashinzwe amatora hari icyo bigeze bavuga kuri abo bantu bafite ayo makarita ariko badatuye aho bayafatiye
abashinzwe umugwi ujeje amatora ku rwego rw'igihugu babishikirije bavuga bati abo bantu hakiri kare bati ahubwo nibafata imiduga bagende nimba bumva bashaka gutora ati naho iby'ubunebwe zikwanka abona abantu bashaka kwerekana ko batatoye kandi batabyiyumvamo ati ababyiyumvamo rero nibafate barondere aho bajya kugira aho batoreye kugira batore nimba bumva bashaka gutora
ubu ngubu aho mu mujyi harakurikira iki niki kirimo gukorwa aho uhagaze ubu ngubu
igikurikira nuko abajejwe ibiro by'amatora bakabaje hamwe bagashyira amasandugu hasi hanyuma bagahamagara oya na ego bandika ibiharuro kugira baze kugira icyo bita urutonde proces verbal izavuyemo hanyuma bahegeje bacyo babijikana mu migwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora
muri rusange se yaba umutekano cyangwa se ubwitabire wabonye byifashe gute
ubwitabire bitavye kuko imirongo yariho mu gitondo yaheze yatanguye kugabanuka mu masaa 5 saa 6 ubu hakaba ariko araheraheza haza umwumwe kuvuga ko bazitabiriye ikindi kiboneka nuko mu gisagara hagati amabarabara hasa nahera mugabo haboneka abajije umutekano abapolisi bacunze n'abasirikare mugabo nta bimwe byo kuvuga ngo hari uruja n'uruza rukomeye rwaboneka na cyane cyane kuno munsi ari umunsi w'ikonje
hanyuma se ni ryari abantu bari butangire kumenya amajwi y'agateganyo yavuye muri kamarampaka
turiko turavugana n'umukuru ajijwe umugwi w'amatora mu gisagara cha Bujumbura yatumenyesheje yuko nko muri sepi bishobora gufata iminsi itatu no kuvuga uno munsi n'ejo na hijya ejo binyaruse naho bigahereje no kuvuga ko kugira bisike muri mu mugwi seni bica bifata iyindi urundi mwanya kuko seni mu kuvuga ibiharuro avuga ibiharuro amaze kuronka iz'igihugu cyose kandi amaze kuronka ibiharuro mfata kibanza kunari yariyo yose yagiye irashikiriza
ikindi bagenzi bacu bari mu ntara ya Ngozi batubwiye nuko indorerezi ntago zabonetse ari nyinshi nizabonekaga zanyuraga ahantu zigahita zikomereza aho mu ntara mu mujyi wa Bujumbura aho ibijyanye n'indorerezi z'amatora harabo mwabonye harabari bari mu biro by'amatora mwagiye musura
ego nkumu kumusaga twabonye cyane kuma kubibanza nka bitatu twabonye indorerezi zo muri Frodebu hanyuma amizero y'abarundi n'umugambwe Sende DFDD nayo mu kibenga mu kinindo twabonyeho nabo mu mugambwe Iprona eka na ahandi henshi wasanga hariho indorerezi z'imigambwe zibiri abo muri Sende DFDD nabo muri mizero y'abarundi abandi bagiye baraboneka na mashyirahamwe yigenga atandukanye nka Kopa Fontaine Soko Ajape Onel Lope ADCS n'izindi nka zitashyira nka cumi tuba twabonye ziriko zirakora kuko nko mu kinindo basanga hari waba ugasanga ku mutakura cyangwa mu cibitoke hari waba ugasanga mu kanyosha hari waba umugabo uteranije novuga ko amashyirahamwe nabonye atarenga nka cumi.
Raymond Zimana, nubwo indorerezi mpuzamahanga nyinshi zitatumiwe cyangwa se abandi bahisemo kutaza gukurikirana amatora ya kamarampaka mu Burundi, ariko kenshi na kenshi y'amatora yabaye usanga abakozi ba za ambasade bajya mu biro by'amatora kureba uko ibintu bigenda. Hari abakozi ba za ambasade mwabonye aho mwagiye musura?
Aho naciye hose nta mukozi wa ambasade nabonye, ariko nabonye abari mu mwishyirahamwe rimwe mpuzamakungu riharanira gace kakabana UNICEF nibo nabonye kuri biro de vote ziri ku Musaga kuri Ecofo Musaga niho nababonye abo muri UNICEF. Ahandi hose nta shyirahamwe mpuzamakungu canke abo muri ambasade nigeze mbona.
Uvuze iryo shyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana, hari n'amakuru yagiye akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abana bashobora kuba bagaragaye ku mabiro y'amatora batarageza igihe cyo gutora. Ibyo ngibyo hari byo wiyumvishije cyangwa se byaba ari yo mpamvu UNICEF yaba yagiye gukurikirana ayo matora?
Kugaragara hariho ababa bazananye n'ababyeyi babo abona ababonye, ariko ntacyo bariko baricya. Nagerageje kubaza abo muri UNICEF igituma boba baza aho hantu ko cyo baricyo uri kuravuga, ariko bambwiye bati ukurorera biracabandanya, tuzotanga icyegeranyo tuzokibamenyesha hanyuma tugire icyo tuvuze kuri ritora rya kamaramaka. Bambwiye yuko ubu hataragera icyo bambwiye.
Urakoze cyane Remonzimana, nawe nitugukenera mu kanya turongera tuguhamagare, komeza ukurikirane uko icyo gikorwa kigenda mu mujyi wa Bujumbura. Ugira umunsi mwiza.
Sinzi ko ariho no guha umunyagihugu nawe akagira icyo avuze.
Mumpe niba umufite.
Hello?
Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Witwa nde?
Je nitwa Pierre.
Pierre cyangwa Thierry?
Pierre.
Pierre, wowe amatora watoye uyu munsi?
Natoye.
Kuri wowe igikorwa cyagenze gute?
Muri rusange mbona cyagenze neza. Kiretse yuko na hari umuntu twaje gutora w'umugrafere agwaye. Banse ko tumutorera ngo kube kandi yatanze procuration. Umuntu nzenye mukuru wa ntunze wa yaserukiye se ngaha kuri centre yatubwiye yuko umuntu azanye procuration ko dushobora kwashobora kutorerwa ngaho nyene shobora kumutorera ngaho nyene kuri iyo biro kuri meme centre. Mugabo rero batwankiye bavuze yuko ugiye gutora ku ruhande rwawe yuko utegereza kutuvayo umutoriye nawe ngo umaze gusohoka yuko udakunda iyo procuration ntibayemera. Iyo ntambanyi muri rusange twabonye n'ahandi hoho nta ngwani yabaye byagenze neza.
Pierre urakoze cyane, ndibaza ko uwo munyamakuru muri kumwe icyo kibazo cyawe nawe yaza kugerageza akakibaza abashinzwe iby'amatora aho ngaho kugira ngo bumve icyo babivuga. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Urakoze namwe.
Yego. Pierre ndetse n'umunyamakuru wacu Raymond Zimana, ndabashimiye cyane. Reka noneho tunyarukire mu ntara z'uburasirazuba bw'u Burundi. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana. Wiriwe neza?
Mwiriwe neza Edi.
Uri hehe?
Ubu turiko turavugana mvuye muri komine ya Kigamba, ni iri mu burasirazuba nyene mu ntara ya Cankuzo. Ndiko nerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo.
Aho Cyankuzo naho ndibaza ko saa kumi zageze amatora yahagaze, muri rusange byagenze gute aho wasuye?
Aho nagerageje guca mu makomine atandukanye ni nk'atatu, hose amatora hageze nka saa hindwi, bageze nko ku mirongo itanu ku ijana z'abantu bari gutora. Byumvikana ko hageze saa kumi, ahubwo barindire ko iyo saa yige gusa kugira ngo bashobore gutangura guharura amajwi y'abaje gutora ku biro bitandukanye by'amatora.
Umwuka muri abo bari baje mu matora wabonaga umeze ute? Abantu bari bifashe gute? Bari mu byishimo? Bafite amatsiko? Ni iki watubwira?
Icyo nabonye ni uko abantu baho bameze nk'abantu kome ngo ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima busanzwe, nta kintu na kimwe bakubwira kome ngo ni gishasha. Ariko icyagaragara nuko bose bari baje gutora n'intara ifite ibiro bitoya cyane by'amatora, kuko hari intara hari ibiro by'amatora 335 gusa, mu gihe hari nk'intara nka Gitega usanga bafite ibiro by'amatora birenga 800. Urumva bari abantu bake baza, ukabona nta n'imirongo minini yashobora kuboneka, baza bagatora ku buryo hageze nka saa sita bagenda gufungura, biboneka yuko hari abantu basa naho barangije. Ariko rero cyagiye kuboneka cyane muri iyi ntara ni uko indorerezi zitandukanye wabona gusa indorerezi z'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe Iprona, ahantu hamwe gusa nabonye hari indorerezi z'abo mu mizero y'Abarundi, ariko nabo byaboneka yuko batishimiye kubona bahagarariye abo bantu, kuko naho wamwegera ukamubaza yazunguza umutwe atakina kubariye. Hanyuma kandi nabo mu ishyirahamwe bo bita ma societe civile, mu ishyirahamwe bita AJAP, nibo bari bahari. Bigaragara yuko indorerezi zari zigaragara nk'aho abantu bari ku ruhande rumwe gusa, ni ukuvuga n'abari batungereye amatora. Hari abapolisi, ahandi hari hari abasirikare nko muri Kigamba hasanzwe hari kambi ya Mutukura, ahenshi wasanga ari abasirikare. Abantu kuvuga nta kintu kinini wabona kigaragaza yuko hari ikintu gishasha kiriko kirahabera.
Muri make ushatse kuvuga ko nk'indorerezi z'abashyigikiye Oya zitagaragaye cyane mu biro by'amatora henshi wagiye usura?
Mu makomine ya Cankuzo na Kigamba tuvugaho naciye ku biro byinshi bishoboka, ni ku biro bimwe gusa nasanze hari indorerezi yabo mu mizero y'Abarundi.
Ese
ari nabo urumva babigishije Oya?
Byaba ari uko babujijwe cyangwa se nuko badafite abantu bari babahagarariye?
Ugiye kuraba ntama nibaza ko ata makete yabashikiriye, kuko abandi bose bari basa makete baragiye nkaho nagenda ca kuva mu ntara ya Gitega bari basa makete y'abantu bahagarariye amizero y'Abarundi, ariko ngeze mu Cankuzo abo bantu ntibabonetse. Hanyuma ikindi nkugerageza kukubwira Edi ni uko ikintu nabonye cyateye amakenga abantu benshi ni muri komine ya Gisagara, aho bavuga yuko hari abantu umuntu iyo yaragiye arategera abantu yanditse amamesaje cabaye mbere nk'ikintu kicemeza yuko uwo muntu yoba ariko arigisha abantu abatera ubwoba yuko uzotora Oya azohava azobatoye umuriro udahera mu Burundi. Uwo nawe rero kaba yavuye afatwa. Bamwagirije ko yoba ari umuntu yegamiye amizero y'Abarundi, amamesaje bagiye bayahanahana bayereka abantu batandukanye ndetse n'abamenyeshamakuru ko yoba ari amamesaje yo guterana ubwoba. Uwo rero yafashwe hari nundi rero mu gihugu we yatabuye ikariya bulletin de vote n'uvuga iriya karata y'amatora we nawe nyene bamufashe ko yatabuye imbere y'abantu bajeje ibiro by'amatora ariko nawe ugiye kumwumviriza byagaragara yuko mengo iriya karata ya oya na yego yashatse guca yego cyangwa oya hanyuma twari igice kimwe abari cyaterera mu isandugu ubona we kibazo cyo bavuze yuko baza kuciga ntituramenya rero ivyavuye mu mugwi w'intara icemezo baza gufata kuri uwo muntu ariko ugiye kubiraba yoba yabikoze kutamenya ndetse na bamwe mu bari muri ivyo biro bavuga yuko ho bahabaye kutamenya ko yumviye ko oya uyikatuka yivanaho hanyuma ugashiramo uhoga ego ni byo baba ariko bariga ntituramenya ikiza kuvamo urubanza baza gucira uwo muntu.
Hanyuma mu bijyanye n'ubwitabire bwo bwari bwifashe gute?
Ubwitabire nkuko nari natanguye ndababwira bari bavyitavye kuko tuvuye nka komine Kigamba yose gushika satanu bari bamaze kutaba ku bice 74% kwijana urumva ko bari bavyitabiriye muri komine Cankuzo gushika sayine bari bageze ku bice 57%
hanyuma kubarura byatangiye rero
ubu bose ibiro by'amatora bariko baraharura hanyuma n'imiduga bariko barayitegura kugira ngo ivana mu makomine atandukanye intara cyanguzije n'amakomine atanu bapuze imiduga ku buryo n'abajeje umutekano baca bivana mu makomine atandukanye babizana muri sepi ni ukuvuga ku rwego rw'intara kugira ngo batangure bamenyeshe ivyifata kibanze vyavuye mu matora.
Fidel d'Antoine hari umunyagihugu mushobora kuba muri kumwe nawe wagira icyo atubwira ku bijyanye n'uko yabonye ayo matora?
Ubu tuvugana na kubera ko bugaye ibiro by'amatora kare ku biro nshije ko aho bita Ikigamba aho bita ku Mutukura ubu nta muntu turi kumwe hagufi kubera ko ni hafi ya hano hari ni kambi na bamaze gutaha ibiro by'amatora birugaye bariko barabara bariko baraharura nta wundi ko ndabona hagufi nshobora kumuba.
Fidel d'Antoine Nsabimana komeza udukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bikomeje hanyuma nitugukenera turongera tuguhamagare ugira umunsi mwiza urakoze cyane.
Murakoze namwe di.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri sanga cyanone ni ikiganiro twahariye amatora ya kamarampaka mu Burundi na amatora yo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Mukanya turagaruka tuvugana n'abandi banyamakuru bacu bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Abafite Facebook mujye ku rubuga rwanyu mushake VOA Radio yacu, mudukande, mudukunde, mulikinge, hanyuma murakurikira amakuru yacu uko tuyabagezaho. Tubibutse ko uyu munsi mu Burundi ndetse no mu mahanga Abarundi bari mu matora yo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatoreye ku musozi wa Buye komine Mwumba mu ntara ya Ngozi naho agatorwa sa uyobora urunani ya mizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa we yatoreye ku musozi wa Kiri muri komine Kiremba nawe mu ntara ya Ngozi nkuko twabibabwiye dufite abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi barimo gukurikirana uko amatora agenda ndetse no hanze y'u Burundi kuri telefone ndi kumwe na Diane Ndonse wiriwe neza
wiriwe Edi
uri hehe Diane Ndonse
neza na neza ubuye ndavuye mu makomine yandi ndi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya
amakomine wagiye mu nayahe
sindabumvise neza
amakomine wagiyemo yose nayo mu ntara ya Muramvya cyangwa se hari izindi ntara wasuye
ahanini nagiye mu makomine yo mu ntara ya Muramvya nka Rutegama Kiganda komine komine ya Muramvya
aho wanyuze icyo gikorwa cyari kitabiriwe gute wabonye iki
ego uko ibyo nabonye jewe nubwo ntararonka igitigiri kanoni cabitavya amatora ugereranije n'abari barindiriwe kuko urongoye sepi mu ntara tutarabonana atashobora kugica bivuze ko ibyo nabonye nuko hari hatonze abantu benshi cyane ku matora ku biro by'amatora kandi uko bagerageje gutora batoye bakavuga ko batoye mu mutekano ariko hari ibyo umuntu abatashoboye kubona abahagarikiza imigambwe bavuga bati hari nk'umuntu abatato aba atigishijwe neza bigaragara ko atigishijwe neza ingene yatezwa gutora nk'ikarata nkategeza kuja oya na ego akaza abizanye hejuru aho yatoye bikaza biboneka ku buryo igipapuro wasanga atakizinze neza bakaenda kumukosora ariko byamaze kuja kumugaragara
muri rusange se aho wanyuze byari byitabiriwe umutekano wari wose nta bantu bigeze babangamirwa
hari abantu babangamiwe kugeza ubu tuvugana hari abantu batandatu bafungiwe kuri brigade y'Imuramvya y'igipolisi Imuramvya bo bavugwa uwitwa Bizimana Siriro yarahagarariye amatora nyene mu kugwego gwa mizero y'abarundi yavuze ko kugeza ubu bafunzwe hanini bamwe bataragirwa dossier bataranagirwa dossier nka bose ico bagirizwa ariko hariho yavuze yitwa nka Eric yagirizwa ko yoba azira ibyo mu myamamazo yuko baraherekeje imodoka zijya kwiyamamaza ku rwego rwa mizero y'abarundi rwigisha gutora oya mu ntara ya Gitega hari n'undi nyene nawe ngo yagirizwa yuko yoba yazindutse ko yuko yazindutse ku biro by'itora ngo hakirikare akagirizwa yuko ngo atoba bataba bamenye ngo icoba camuzindukanye abo rero bose rero bava mu makomine atatu muri Mbuye na Kiganda hamwe na Bukeye rero ngo ntibarakorerwa amadosiye kugeza ubu bacari muri brigade natwe ntiturashobora kuronka sepi kugira ngo dushobore kumubaza ingene icyo byo byavuye ko kuko abo bose bari basanzwe bariko barahagararira amatora kumantuze ku mabiro y'amatora
hanyuma se mu bijyanye n'indorerezi hari zari zihari aho wagiye unyura
ego hariho indorerezi zo mu hanini zari zo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD abandi bari bake cyane nk'abo bo mu mizero y'abarundi wahasanga nk'umwe cyangwa muri iprona umwe n'abo muri mu mashyirahamwe nka Onerop na Folicon nawe nyine ugasanga ari umwe ariko nka CNDD n'imiburiburi wasanga ari batatu bane cyangwa ugasanga bahagarariye ari CNDD gusa hari nk'umuntu uze batashoboye kuronka n'uhagararira amatora atari nk'umizero y'abarundi ngo batashoboye kuronka uhagarara nko muri Bugarama mu ntara muri Muramvya nyene aho ngo bose batewe ubwoba ntibashobora kuja guhagararira amatora muri abo ku rwego rw'urunani ya mizero y'abarundi
hanyuma se abaturage mwavuganye ni ibiki bakubwiraga bari bafite amatsiko bari bishimye kuko hari nk'umunyagihugu mvuganye nawe mu kanya wo mu ntara ya Ngozi wasaga nkaho adasobanukiwe n'icyamujyanye gutora akavuga ko yaragiye gutora uzategeka igihugu abo mwavuganaga bari basobanukiwe n'ibyo bagiye gukora
bisa nuko nyene benshi ntibari batahura neza icabajanye kuko hari abavuga bati tugiye kurondera ubwigenge bwuko tukiye tugiye kwikura ko nyene abazungu hari abavuga bati tugiye kurondera ubwigenge bwuko atabasuma bazosubira kutwiba mu mirima cyangwa badutware ibitungwa cyangwa ati cyose ntahura hari nabavuga ati cyose ntahura ati je ntabyo bansiguri ati sinzi kinzanye bari nabo bati tuje kwemeza ibyibwirizwa shingiro nyene ariko ico bemeza neza na neza ntibakivuge bakavuga ko baje kwemeza gusa byumvikana ko boba barigishijwe gutora nyene kwemeza nabo bavuga ati kwemeza ibyo batubwiye urumva nyene ko uteza kwemeza ariko ntibatahura neza ivyahinyanyuwe koko bakwiri baje kwemeza
Diane Ndonse hari kindi wifuza kumenyesha bumva radio ijwi rya Amerika muri aka kanya mbere yuko tujya hanze y'u Burundi tuvugane n'abanyamakuru bacu bakurikiranye amatora hirya no hino muri Afrika
ego ikindi nuko kugeza ubuye mabiro y'amatora ubuye maze guca ko nuko henshi bamaze kugara nkuko amasaha yategekanijwe igihe cy'isaa 10 ubu bari mu bikorwa byo guharura
aho ngaho se ni ryari biteganyijwe ko ibyavuye muri ayo matora by'agateganyo bitangazwa
ni biramenyekana neza nababwiye yuko utwara sepi kuva igihe cy'isaa 6 muhamagara yatubwiye ko afite ibindi bikorwa arimo ariko ntacara arigera atubwira uho tumuhamagaye ntatwitaba ku telefone twize ariko yuko ngira ngo ashobora guhava aradi ko amenyesha makuru bari mu ntara ngira ngo ashobora kugira icyo tubariye
Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya ndagushimiye cyane nawe komeza ukurikiranira hafi uko ibyo bikorwa bikomeza nitugukenera turongera tuguhamagare urakoze cyane
Urakoze namwe Edi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko nabibabwiye dufite abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi uretse mu Burundi dufite n'abanyamakuru bacu bakurikiranye uko icyo gikorwa cyagenze mu bihugu bitandukanye bya Afrika reka duhere i Nairobi muri Kenya turi kumwe na Eloge Wirikaneza wiriwe neza
amaho neza edi
aho ngaho i Nairobi habaye amatora
ego yabaye cyane
ego
i Nairobi rero edi nkuko byarabuzwe na mbere ku kijya Amerika niho hari abarundi benshi biyandikishije bamwe muri no twita diaspora ni ukuvuga baba hanze y'igihugu cyabo biyandikishije abababa 1500 hanyuma uyu munsi ikibonekeje kinda hina yari ni uko haje abantu hubwo barusa nk'abo nk'inshuro zibiri batari biyandikishije abandi nabo biyandikishije mu Burundi bagashaka kubatorera nizo byateye ikibazo kinini kuko aba bantu usanga ibikoresho umugiseni urungika hamwe n'amakarata y'itora batababaharuwe bikaba byateye cyane amatora gushika mu kanya gaheze gato cyane nk'iminota 30 abo bantu bari bagishagaje ngaho ariko bahavuye barungikwa kugira ngo hatore aba gusa biyandikishije i Nairobi
ni ukuvuga ko abaje batariyandikishije i Nairobi ntago bemerewe gutora
nta mahirwe bahawe kubera yuko atabikoresho umugiseni wari warungitse
hanyuma se waba ufite nk'umubare w'abo ngabo basubijwe inyuma badatoye
nikiko nta mubare navuga ariko icyo nakubwira edije nk'igihe cy'isaha 9 naharuye abantu ubona ko bagera ku 2000 birenga bariko bashaka kwinjira kandi ubona ko batari mu biyandikishije bavuga bati twajya mu gitondo kuko turarondera ingene nyapepoto kuvuga ko uhaduye ko bari mu 2000
Eloge hari impungenge zagiye zigaragazwa na bamwe mu banyagihugu bavuga ko mu by'ukuri badasobanukiwe neza n'ibyo bagiye gukora muri iki gikorwa cy'amatora abo barundi batuye mu mahanga bo bari bazi basobanukiwe n'icyabajyanye cyangwa se icyari kibazanye gutora
ego cyose tubavugana navuga ntabona twabonye nka benshi ntabona kwita n'impuguke n'abantu bazi icyo baje gukora baravuga bati ndaje kwemeza nubwo atazi byose muri ibyo bivugwa shingiro urabona ko ari abantu bazi icyo baje gutora
hanyuma se waba washoboye kuvugana n'inzego za ambasade kugira ngo nk'izo mpungenge zabo banyagihugu baje gutora badafite amakarita babe bazishakira umuti
ego twavuganye na ambasade yo hari ni barampama bakirukira Burundi muri Kenya yambaye ati nta kongi ndi bugire ndiko ndavugana seni kugira ngo dusorere umuti izibazo ariko mu kanya gaheze rero twamaze kuvugana n'aba bantu bake barungita ibaza ko naho bavuganye kuko ari ku bimetero biri kure bona Kenya Nairobi na Bujumbura nibaza ko byahavuye byanka yuko barungita ibyo bikoresho bindi mu mwanya wihuse kugira ngo abandi bose bisuza gutora batore
aho muri Kenya ndibaza ko igikorwa cyo gutora cyanarangiye ubu harakorwa iki
muri Kenya ko batubutse ntikiranarangira nabyo ndaje yahandika nzi ayo kuko nani abanjeje gukora akazi kubera uwo musunikano wari uhari kazi ni kuvuga ko yubahije amasaha y'isaha 12 nariko mvugana n'abariyo hari abakiko baratora abo bantu benshi baje batiyandikishije nari yandikishije i Bujumbura n'abandi batari baje gutora amakarata yabo y'itora batumye hamwe umusunikano munini biragorana cyane yuko abantu batangura gutora ubona ko n'ababandika bari bake
Eloge wirika neza urakoze cyane nawe komeza udukurikirane uko bikorwa byo gutora byifashe aho i Nairobi keretse niba hari ikindi wifuza kubwira abumva radijwe rya Amerika muri aka kanya
Edi nta kindi nifuza kubwira abumva radijwe rya Amerika ariko nuko abantu bose bari ngaha bagira bati twifuza gutora kuko ni uburenganzira bwacu kandi turi Abarundi kandi by'Uburundi biratwega kandi dutegerezwa ku kumva ko dufite icyo duterereye mu itunganywa ry'igihugu cyacu n'inzego zacu ni make nibyo navuga
urakoze cyane natwe turakomeza kuvugana cyangwa se gushakisha abo muri seni bagira icyo batubwira nubwo Prosper nta urwamiye uvugira uwo mugwi yavuze ko nta makuru yaha radio yahagaritswe gusa twamwibutsa ko radio itahagaritswe hahagaritswe frequences zacu za FM abanyamakuru bacu bemerewe gukora mu Burundi ndetse byemejwe n'umuyobozi wa CNC bwana Karenga Ramadhani ubwo yavugaga ko abanyamakuru barekuriwe gukora uko bashaka ubwo eroje turaza gushakisha abo muri CNC muri seni bagira icyo batubwira kuri izo mpungenge zabo barundi bari muri Kenya urakoze cyane
urakoze nawe gerwema akadukeza
yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka tuve i Nairobi twambuke gato mu mugi wa Arusha no mugi uri hafi cyane no mugi wa Nairobi ariko mu gihugu cya Tanzania turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru wiriwe neza
Miro neza edigwema.
Uri hehe ndabizi uri mu mujyi wa Arusha bimeze gutahonga.
Neza na neza hondi mu gisagara cha Arusha matora yagenze neza sinabantu benshi bari bahiyandikishirije bari abantu bagira kuri 88 ariko hariho nabiyongeremo bari mu butumwa bw'akazi muziko hano hari cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hari abarundi babaje bavuye mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu baje mu bikorwa bitandukanye Arusha nabo nyine bashoboye kwatorera ariko rero Arusha ni umuji uri mu gihugu cya Tanzania igihugu cya Tanzania cyo kaba kirimo abarundi barenga 250,000 b'impunzi abo nabo rero bakaba bariniga kuko batemerewe gutora
duhere kuri icyo kibazo waruvuze ko hari nk'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania mu butumwa bw'akazi Eloge wirika neza tubwiye ko hari abarundi bari muri Kenya nabo bifuje gutora ariko babwirwa ko kuko batiyandikishirije i Nairobi batemerewe gutora aho ngaho byo mwebwe byagenze gute kugira ngo byemere
aha umuserukira Burundi hano yarusha amose ndi mugwango yazindutse aravugana no gutwara umugwise ni mu Burundi Pierre Clavende yicariye akaba rero ngo yamuhaye uruhusha yuko abarundi bari hano yarusha mu bikogwa by'akazi kuko harama nama tari make yakunze kubera hano yarusha mbere n'ubu hariho abari bajuma nama nka ya gisirikare nayekeye ubutunzi ubuserukira rero Burundi hano yarusha tubiye yuko yazindutse ahabwa uruhusha yuko abarundi bose bari hano botora kandi bohabwa uburenganzira bagatora nk'abandi barundi ico kimwe imbere n'abandi barundi baba bavuye hirya no hino ku isi bakaba ari hano Arusha abo rero bahawe urusha rwo gutora
ikindi waruvuze ni kijyanye n'abarundi bari muri icyo gihugu cya Tanzania ariko nk'impunzi twibutse ko igihugu cya Tanzania gifite inkambi z'impunzi z'abarundi nyinshi ariko nk'izizwi cyane hari inkambi ya Nyarugusu hari inkambi ya Mutenderi hakaba n'inkambi ya Nduta usanzwe uvugana nizo mpunzi kenshi na kenshi, harabo mwaba mwavuganye hari ibyo bakubwiye?
Ego cyane, harabo twavuganye imice kubiri. Umuce wa mbere bagira bati ayo matora ahubwo ntiyarakwiye kuba, kuko abarundi batari bake batayagizemo uruhara bakivuga, bakavuga bati turi abarundi barenga 250,000. Yo aya matora nyabuda ntirakwiye kuba, kuko twebwe tutayagizemo uruhara, kandi natwe turi abarundi kumbure twokwitoje canke tugatora mu mwaka w'2020. Bakavuga bati rero kubona tudatoye ubu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga ko n'umwaka w'2020 tutazotora. Uwundi muce ugira kabiri ni uvuga yuko nyabuna bakumiriwe bakasaba amakungu yuko aya matora yuhagarikwa, mbere ko n'ivyo bavyavuyemo bitokwemegwa n'amakungu, kuko batayagize uruhara bakavuga bati nyabuna amakunga tabaranya dufashe dutahuke vuba, kandi duhabwe uruhusha nawo tutatoye muri ano matora y'umwaka w'2018 umwaka w'2020 tuzotore.
Pierre Clave niyo nkuru aho ngaho mu gihugu cya Tanzania, ni naho hava umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa. Hari amakuru wajyanye n'ibiganiro wabuzi kugeza muri aka kanya?
Gushika izi saha nta makuru ahari twavuga ko dufite ibyemezo yereke ibiganiro. Gusa mu minsi iheze nko mu ndwi zitatu ziheze hari twe twaronse amakuru yuko hashobora kuba ibiganiro imbere yuko ano matora ya kamarampaka aba. Mbere hari havuzwe n'amatariki naho tutayavugira ngaha ku iradiyo kuko atahavuye abayo, ariko n'intumwa z'umuhuza w'abarundi amakuru twaronse nuko yari yagiye kubaza ko ibyo byoshoboka. Ariko uruhande rwa leta y'u Burundi bamenyesheje yuko hano mbere ku gihugu cya Amerika yuko atarubanza na rumwe leta y'u Burundi ishobora kwitaba imbere y'ibyizwa shingiro ryatowe uno munsi yemejwe canke ryahakanwa uno munsi matora yabaye. Ni ukuvuga yuko rero leta y'u Burundi yanse yuko hagira ikiba aza muri ibyo biganiro imbere yuko ano matora ya kamarampaka aba. Gushikiza isaha rero nta yandi makuru dufite, gusa twakwibutsa yuko nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu ntango z'inondwi wandikiye umuhuza makuru mu biganiro by'abarundi umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, amusaba yuko yubwica akoze kugira ngo ano matora ya kamarampaka y'uno munsi ntakurure imvururu nk'izabaye umwaka w'2015.
Aho ngaho uri Arusha ni naho hari icyicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, uwo muryango wahisemo kutohereza indorerezi mu gihugu cy'u Burundi. Ese aho ngaho habaye amatora hari indorerezi boherejeyo?
Oya, nta ndorerezi zari zihari uretse n'izo y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, nta n'izindi zisanzwe nk'abaserukira imigambi amashyirahamwe yigenga canke abandi. Nta bari bahari kuko bisanzwe ari nk'ibiro bitoya naho byaberemo amatora. Umuryango wa Afurika y'ubuseruko rero nk'uko warubishikirije watangarije Ijwi rya Amerika mu ntango z'inombwi ndakeka nko kuwa kabiri yuko utarungika indorerezi mu matora mu Burundi, uwo muryango ukaba wasiguye yuko ari igikorwa kitari cyategekanijwe mu bikorwa bisanzwe birangurwa n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko.
Ese abarundi aho ngaho bigeze bahabwa amahirwe yo gusobanurirwa ibijyanye n'iri tora rya kamarampaka n'ibikubiye mu mavugururwa ateganywa?
Abarundi abarundi batari bake nk'umwe twavuganye yatubwiye yuko atigeze amenya ibiri muri iryo bwirizwa shingiro ryahamagariwe guhakanwa canke kwemezwa, akagira ati jewe rero nitabye amatora nk'umurundi, ni inshingano zanje, ni devoir yanje yo kuja gutora. Ati kubera nkunda igihugu ndagiye gutora ariko sinzi ibirimo kuko sinigeze ndabisigurirwa abaserukira imiryango itandukanye baba bashigikiye ego canke oya. Ntibashitse hano Arusha, ariko rero hari n'abandi twavuganye bavuga bati twebwe dusanzwe turi aba intellectuels, turi abantu bize baciye ubwenge. Ati twarashoboye kubyisomera hirya no hino, ati turazi ibirimo. Hari nk'uwatubwiye yuko ashima mbere yuko muri iryo bwirwa shingiro inzego zigiye guhinduka cyane cyane ko inzego zitunganijwe twamaze tuti ushatse kuvuga iki ariko nawe ntiyashatse kubitamura neza ariko yashatse kuvuga nk'ibiringo by'umukuru w'igihugu bigiye kuva kuri ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi.
Hanyuma se ubu ngubu ikirimo gukorwaho ngaho Arusha ni iki? Itora riracyakomeza cyangwa se batangiye igikorwa cyo kubarura ibyavuye muri ayo matora?
Muri aka kanya guharura amatora bigira bitangure amatora mu buserukizi butandukanye hirya no hino ku isi mbere n'ahantu Arusha harimo isaha yo kugara amatora isa n'iyigijwe inyuma akatari umwanya utari muto kubera hari abantu baba bari mu bikorwa bitandukanye hari ababa bari mu kazi hano mu muryango wa Afurika y'ubuseruko canke ahandi mu ngendo bakavuga bati muraturindira rero isaha yo kugara amatora ntiyari bwagere ariko mu kanya nibaza yuko bagira bafe n'abaharura kuko nta muntu akiri kwaraza nta n'uwavuze yuko agereze mu kanya kari imbere.
Pierre Clave niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ndagushimiye cyane nawe komeza udukurikiranire hafi uko ibyo bikorwa bigenda. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Banywanyi bakunze b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko twabibabwiye, uyu munsi twawuhariye makuru ajyanye n'amatora ya kamarampaka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga. Twagiye tuvuga n'abanyamakuru bacu hirya no hino mu Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Hari n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Rumonge, we ntitwamubonye kuri telefoni, ariko yari yatwohereje inkuru. Reka tuyumve.
Uruja n'uruza rw'abantu bagiye n'abariko barava mu biro by'amatora niko rwaranze komine Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Inyuma y'amasaha abiri amatora atanguye, ubusanzwe aserukira urunana amezero y'abarundi mu ntara ya Rumonge yaciye atangura kuronka abamwakura mu mihingo itandukanye yo muri komine Rumonge. Umushingamateka Obed Ntakiruta avuga ko n'ubu akironka amakuru atamuhumuriza.
Muri rusange no kuvuga nti akajagari cyo twakwita amatora nyezina, nta matora hari. Ufate muri komine Rumonge hariho amabiro n'uko angana amajana abiri n'abiri. Aya mabiro dobote rero twategereza gushyiraho mandateri nko muri mizero y'abarundi, ariko abashika 72 bose babasohoye akreditasiyo yabo twari twabahaye asinywe n'abantu muri bwabo bonyine. Bagezeho bayashikana mabiro dobote, abaperezida basanzwe barongoye mabiro dobote babirukanye akreditasiyo ngo zido banyenurira. Ntabwo ntashobora, ibyo ashoboye nagerageza kubikora ndanafigura, ariko nyanse
ntabashiriye mwaho mu minago habaye imishamirano.
Kuri aba mandateri wacu bashizwe ku ngufu n'abaperezida b'amabiro dogo atagomba kuba kacagasha kamwo babizi. Utuntu tunenge twari nuko hariho abariko baratora kabiri.
Kubw'uyo aserukira amiziro y'abarundi mu ntara ya Rumonge, icizere si cinshi kubiza kuva muri aya matora.
Matora nyezina ariko araba kuko manyanga gusa, ariko babaza matora ariko bakumugaragaro bariko bategeka abantu ingene batiza gutora. Hariho n'abantu bariko barasubira inyuma babonye ibyo ariko bakugirira bagenzi babo batinyenda gutora banga gutamikwa ibyo mukora ibyo ari byo. Jeje nobarira abasinacane cyane barongoye se turiko tubagerageza kuvuga hirya no hino babikoreko ejo cyangwa ejo ntazatora ngo batora yagenze neza nta kibazo twasemereye abatwa ariko araba kandi amanyanga ariko arahabera n'amanyanga agasanga
igihe cy'isaha zitanu n'igice kwegereye umugwi wigenga ugejwe amatora mu ntara ya Rumonge bakaba batumenyesheje kwivyo bivugwa batari bwa bimenyeshwe Leopold Niyongabo arongoye CP Rumonge akaba yemeye kugica tubwiye mu masaha ari imbere mu Rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
arakoze cyane Chrissy Munezero ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru nako ikiganiro muri sanga cyacanone cyari kihariye ahanini amatora kuri kamaramaka mu Burundi nshimire engineer Justin wadufashe mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Almasika wadufashe kugiranya iki kiganiro muri studio mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika